Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika ni kuri metero 19 na metero 22 kugera mu kanya sambiri mu Rwanda, kandi turi no kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Mudusange no kuri internet radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Ariko se mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru. Umunyamakuru Focus Ndayizera ukorera radio mpuzamahanga y'Abongereza BBC mu Rwanda amaze iminsi itatu yaraburiwe irengero.
Kuri njyewe ni urujijo, numva byaranyobeye, ntabwo nabona bisobanura. Abana bakuru ntabwo babura kumbaza buri mwanya, bakarihinge papa fataje, agerageza kubabwira yuko ari buze ari mu kazi.
Uyu ni Chantal Mukarugira, umugore wa Focus Ndayizera. Naho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amashyaka UNC ya Vital Kamerhe na UDPS rya Felix Tshisekedi bazatanga umukandida umwe rukumbi, Felix Tshisekedi. Muri Pakistani, umutwe w'inyeshyamba BLA wagabye igitero kuri konsula y'Ubushinwa mu mujyi wa Karachi. Ntimujye kure rero aya makuru atabacika, mbibutse kandi ko muyakurikira no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com uko turimo tuyabagezaho. Amakuru tuyahere muri Afghanistani, aho umwiyahuzi yiturikije n'ibisasu mu musigiti uri mu kigo cya gisirikari mu ntara ya Khost ni mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu. Yahitanye abantu 26, akomeretsa abandi 50, bose ni abasirikari. Umuvugizi w'igisirikari cya Afghanistani, Kapitaine Abdullah, yatangaje ko igitero cyabaye mu gihe abantu benshi bari bateraniye mu isengesho ry'abayisilamu ryo ku wa gatanu. Nta wuriyitirira iki gitero. Leta ya Afghanistani nayo ntiravuga abo yabikeka. Perezida wa Afghanistani Ashraf Ghani aherutse gutangaza ko kuva mu 2015 abasirikare ba leta 30,000 bamaze kugwa mu ntambara barwana n'abatalibani n'indi mitwe itandukanye. Muri Pakistani, abantu 3 bafite imbunda bagabye igitero kuri konsula y'Ubushinwa i Karachi, umujyi wa mbere utuwe cyane mu gihugu. Igitero cyahitanye abo bantu bose bateye uko ari 3, hanyuma gihitana n'abandi bantu 4. Umuvugizi w'igisirikare cya Pakistani, Colonel Faisal, yatangaje ko umwe mu bateye yabanje kwituritsa n'ibisasu ku irembo ry'igice gitanga visa, abandi 2 nabo baza biruka nk'inyuma ye bahita batera. Abasirikare ba Pakistani barinda konsula barwanye nabo nk'isaha yose, barabica bombi. Abwo rero abangabo bari basigaye 2 barabica batarabasha kwinjira muri konsula. Abasirikare 2 ba leta n'abaturage 2 bari bagiye gushaka visa yo kujya mu Bushinwa nabo baguye muri iyo mirwano. Umutwe wiyita BLA, ingabo zo kubohora intara ya Baluchistani iri mu burengerazuba bw'amajyepfo ya Pakistani, watangaje ko ari wo wagabye iki gitero kuri konsula y'Ubushinwa i Karachi. Watangaje n'amafoto y'abateye. Ubushinwa na Pakistani baturanye, ni inshuti magara. Ubuhahirane bwabo n'ishoramari bingana n'amamiliyari y'amadolari. Minisitiri w'intebe wa Pakistani Imran Khan yavuze ko iki gitero kiri mu rwego rw'akagambane kagamije kwangiza uwo mubano hagati y'Ubushinwa na Pakistani. Naho minisitiri we w'ubutegetsi bw'igihugu Shariar Afridi yasubiye mu byo ubu Pakistani ihora irega Ubuhinde ko buri inyuma yuriya mutwe witwa BLA, ariko rero Ubuhinde bwo burabihakana. Hashize amasaha make nyuma y'iki gitero, igisasu gikomeye cyaturikiye mu mbaga y'abantu mu karere ka Orakzai ni mu burengerazuba bw'amajyaruguru ya Pakistani, cyahitanye abantu 30, gikomeretsa abandi 40. Abayobozi b'aka karere bavuga ko bamwe mu bakomeretse barimo abashegeshwe cyane bakomeretse cyane ro ku buryo nabo bashobora kuvamo abita bimana uwagabye iki gitero we ntaramenyekana. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Intumwa z'umuryango w'Uburayi bwibumbye bongeye guhura uyu munsi kugira ngo basuzume bwa nyuma umushinga w'amasezerano yo gusohokamo k'Ubwongereza ibyitwa Brexit. Abakuru b'ibihugu b'umuryango bazaterana ku cyumweru i Buruseli mu Bubiligi ku cyicaro cy'Uburayi kugira ngo bemeze aya masezerano cyangwa bayange. Espagne na n'ubu iracyavuga ko ishobora kuyanga. Ubwongereza bugomba kuba bwavuye mu muryango ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa gatatu gutaha, habaho amasezerano cyangwa atabaho. Radio Ijwi rya Amerika usibye ku maradiyo yanyu rero ni mugende no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvoa.com naho mukurikire aya makuru turimo tubagezaho. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda umuryango w'umunyamakuru Focus Ndayizera uravuga ko umaze iminsi itatu utamucirgera. Ndayizera akorera radio BBC gahuza miryango. Asumuta Kaboyi yavuganye n'umugore we nabo bakorana.
Madamu Mukarugira Chantal umugore wa Focus Ndayizera yatangarije Radio Ijwi rya Amerika ko umugabo we amaze iminsi itatu abuze. Avuga ko aheruka umugabo we kuwa gatatu mu gitondo ubwo yavagaho batuye mu karere ka Muhanga yerekeza mu mujyi wa Muhanga mu ntara y'Amajyepfo, agasobanura ko kuva kuwa gatatu kugeza ubu atarongera kumubona.
Yavuye hano mu rugo ambwira ngo agiye Muhanga, ava mu rugo nyine mu masaha 2, nongeye kumushaka nko mu masaha 7-8, telefone ye irasona ntiyayifata. Ndetse gatoya ndongera muhamagara saa 9, noneho nsanga telefone ntabwo iriho. Kugeza na n'uyu munsi natangiye kugira impungenge mu masaha y'umugoroba nko mu masaha 12, kuko ubundi ubusanzwe ntabwo ajya akuraho telefone. Intambwe nateye nagerageje kuvugisha abantu nzi n'inshuti ze bakundaga kuba bari kumwe. Uwo mbajije wese akambwira ati nanjye namuhamagaye ndamubura. Bukeye bwaho ubwo nibwo nateye intambwe ndavuga ngo reka njye kubivuga kuri RIBU.
Mukarugira Chantal twavuganye kuri telefone igendanwa mu ijwi ririmo agahinda yumvikanishije ko yabanje kwizera ko umufasha we yagaruka mu rugo abonye byanze hashize iminsi itatu. Kuri uwa kane nibwo Mukarugira Chantal yegereye urwego rw'ubugenzacyaha RIBU bukorera mu mujyi wa Muhanga, ariko bamubwira ko iperereza ntacyo rirageraho. Avuga ko ibura ry'umugabo we ryamubereye urujijo kuko yari asanzwe nta muntu n'umwe azi bafitanye ikibazo.
Kuko ubundi mu busanzwe ni umuntu ntago anywa inzoga, wenda ngo uvuge ngo yaba aragiye mu bintu bidakwiriye. Nta bantu nzi wenda navuga ngo yari afitanye nabo ibibazo, wenda ngo mbepfe ngo nibo nashakira. Ni ukuvuga ngo kuri njyewe ni urujijo, numva byaranyuze. Mu rugo nyine biragoye umuntu wagiye bitunguranye kubisobanura, nyine ntabwo nzi ukuntu nabona mbisobanura. Abana bakuru wumva umukuru afite imyaka 7, abo bakuru rero nyine ntabwo babura kumbaza buri mwanya. Papa ari hehe? Papa kwataje? Agerageza kubabwira yuko ari buze ari mu kazi.
Urujijo rurumvikana no kubari basanzwe ari inshuti magara ya Ndayizera, kuko kugeza ubu abari basanzwe bagendana nawe umunsi ku munsi batarabasha kwiyumvisha uburyo yabuzemo. Bwana Muhizi Elize ni inshuti ya Ndayizera akorera ikinyamakuru Museke mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo.
Kuwa gatatu mu gitondo twaravuganye kuri telefone ambwira ko yerekeje ku ishuri yahiga abana biwe, ambwira ariko ko mu kanya gatoya aza kungarukaho ukabona. Nge rero ubwo ngubwo nakomeje muri za gahunda zitandukanye, nibwo nahamagaye telefone ye ntiyanga guca. Kugeza uyu munsi umugore nawe arambwira ati ahubwo nari nzi ko muri kumwe, noneho kuva uwo munsi kugeza ubu twakomeje kwiyambaza izindi nzego zishinzwe, ariko kugeza aya masaha ndimo kukubwira nta makuru ye nta n'igisubizo twabona. Nta kibazo kidasanzwe yari afite, nta n'ikibazo na gitoya yigeze ambwira ati mfite ikibazo, nimubona habaye ikibazo muzabikurikirane. Ntacyo napfa. Ikiduhangayikishije cyane no kutamenya niba akiriho aho yabaherereye niye dutegereje ko ari igisubizo bazabaha ikigaragaza aho yabaherereye ariko biraduhangayikishije kandi bituteye impagarara
kugeza umunama kuri afata ikaramenyekana ku cyaba cyihishe nyuma y'ibura ry'umunyamakuru Focus Ndayizera gusa umuryango we uvuga ko ukomeje gushakisha nubwo bizeye ko ribiza bayamenye uko iki kibazo giteye Focus Ndayizera amaze igihe mu itangazamakuru yakoreye ibitangazamakuru byandika akorera Radio Rwanda muri iki gihe yumvikanaga rimwe na rimwe kuri Radio Mpuzamahanga y'Abongereza BBC Assumpta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe Na makuru ya video kuri telefone igendanwa
Naya bona nte
biroroshye cyane Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
Aho naba ndi hose se
Nibyo rwose Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika
Mu masegonda 60
Yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika
Iyi video iri no kuri Facebook ijwi rya Amerika VOA radio yacu Vital Kamerhe uyobora ishyaka UNC na Felix Tshisekedi uyobora irindi ryitwa UPDS bahuriye I Nairobi uyu munsi bashyira umukono ku masezerano yo gutanga Felix Tshisekedi ho kandida umwe rukumbi mu matora y'umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amatora ateganijwe ku itariki ya 23 y'ukwezi gutaha umunyamakuru w'ijwi rya Amerika I Nairobi muri Kenya Eloge Wilikaneza yakurikije ikiganiro bagiranye n'abanyamakuru
Urunani rushasha Vital Kamerhe na Felix Tshisekedi bashinze barwise Cap pour le changement Imigambwe yabo ya UNC na UPDS hamwe nabo bafatikanije biyemeje kuri uyu wa gatanu gutanga bwana Tshisekedi nk'umukandida azobaserukira mu matora mu byo bemeranije nuko baramutse batsinze bazogabangana ubutegetsi nabo bazoba bafatikanije hamwe n'amashyirahamwe yigenga imbere y'abanywanyi babo bake cyane namenyesha makuru isinzi Kamerhe yavuze ko harangubutse ishaka rya Etienne Tshisekedi yashinze UPDS anasaba abakongomani bose gushyigikira icyemezo cyabo
Le combat qu'il a mené à côté de son père dans le plus grand parti de la République démocratique du Congo.
Urugamba yagwanye ari kumwe na se mu mugambwe ukomeye cyane muri Congo UPDS nibaza ko papa wacu Etienne Tshisekedi ari bwo bugombe bwiwe kandi nibwo buryo bwiza bwo kumuha icubahiro. Twebwe abahungu biwe no guha gacira abakongomani bose dutegerezwa kwiga kugiranira icyizere. Uyu munsi nahisemo mwene wacu sibiti bituragishinga dushaka ko abakongomani bava mu buja Congo igatera imbere. Turabaje abo butegetsi twahamagariwe gutwara neza kuko dufite programa yo gukora kugira ngo tuvavanure no gutwara nabi mu gihugu cyacu Tshisekedi nawe yasiguye icyatumye baje gutangariza muri Kenya ubwo bwiyunge bwabo
Nous voulions simplement le faire en dehors de toute pression susceptible d'influer sur nos réflexions. Ça n'a rien à voir.
Twashatse kubikorera hanze y'umusubugerezo wari wo wose wogira ingaruka ku byiyumviro byacu. Ntaco bisabisana n'abantu bo hanze bo baduteye igitsure ariko twiyumviriye ko kubigirira mu gihugu cya Afrika gitanga ishusho y'umwumvikano hagati y'amoko n'imiryango ari ikintu ciza. Dufata Kenya biciye ku mukuru w'igihugu Uhuru Kenyatta na Raila Odinga yahoze ari umushikiranganje wa mbere nk'icyitegererezo cyo gusubiza hamwe no kunywana nyakuri jewe na mwene wacu Vital Kamerhe tuzokwigira kuri ako karorero kugira ngo tugarukane muri Kongo amahoro arama mu mitima y'abantu hanyuma tuzoca twunga abakongomani muri rusangi
Ensuite nous allons réconcilier les Congolaises et les Congolais
Turetse kubanywanisha Tshisekedi yemeza ko aramutse atowe nk'umukuru w'igihugu azogwanya intwaro mbi ishingiye ku biturire
Dans nos sociétés traditionnelles, le vol, le simple vol, n'existait même pas. Le voleur était banni de la société.
muri kahise mu kibano n'ubusuma busanzwe ntibwabaho umusuma yarahariwe ivomo abantu bari bazi neza ko ari ngombwa gukora iciza ubwo buntu nibwo tugomba kugarukana kuko birashoboka kimwe mu byo tuzokora no guhemba neza abantu abakozi ba leta nabirirwa babirakuya kugira ngo bagaburire imiryango yabo iyabo bantu bafashwe neza nta rwitwazo rw'ibiturire
bien rémunéré, il n'y a plus de raison de justifier la corruption.
Kamere nawe atumwe ruvibukuruga kwa igihugu cyose.
Si nous ne volons pas, personne ne va voler.
Oui,
mais si nous volons, nous allons être les complices des voleurs, non?
Nitutiba nta numwe aziba ariko twivye tuzoba twifadikanije n'ibisuma n'ivyo tubamwe uyu munsi n'amanyanga gusa haba makontra ku butare n'amabarabara vya Kongo nta mabarabara yubakwa korotana kobarte ntaco bivamwo ariko abantu bakubaka amagorofa ageretse inshuro 20 canke 30 kandi bakirata ngo na bamiliyonere bari bakwiye kumaramara kuba umumiliyonere mu gihugu gikenye ivyo bitegerezwa guhera.
No, ça ça doit prendre fin.
Hari haizi ndwi abanyepolitiki ndwi batavuganwa n'ubutegetsi bwa Kongo bemeranije gutanga umukandida umwe mu matora yimirije mu kwezi kwa 12 kuza. Vital Kamerhe na Felix Tshisekedi ntihaheze kabiri baca barisokora bavuga ko abanywanyi babo batashikiye iyo ngingo. Kamerhe ni muramu wa Tshisekedi akaba yatwaye umukobwa wa Etienne Tshisekedi yapfuye mu ntango z'umwaka uheze inyuma y'imyaka myinshi yagwanye ubutegetsi bwa Kongo kuva kuri president Mobutu. Eroje Burika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika dukomereze mu Burundi. Hari ikibazo gikomeye cy'impanuka zo mu muhanda zahitanye abantu bagera ku 1000 kuva mu mwaka ushize kugera mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka abarenga 4000 barakomeretse. Fidelite ishatse aradu ibindi bisobanuro.
Karani Jacques n'umutama w'imyaka 52 aba mu ntara ya Bujumbura muri komine Mutimbuzi muri zone ya Rubirizi agendera ku bibando. Haraheze imyaka 2 agonzwe n'umuduga yari ku ipikipiki ariko aratahiwe. Yahora akora akazi ko kubaka ariko ubu kubera ubumuga ntagishobora gukora.
Ukuguru kwavunitse kabiri, ukuboko kongera kuravunika, iri gufa ry'igitugu byaracirize. Muganga twari impapuro z'ubumuga nagize barazibona mugabo nta na kimwe bakurikije ace bigumira ngaho bavunira gato mu ginyo n'ubugushika nta kintu na kimwe bantu bataro kuguma banjuragiza abaduka bamanuka abaduka bamaruka ngira amasentare amaze gukubitiramo ntagira igitigiri none aho mugariye urumva nta kintu nayo ubunitwa ntaho nikora kandi kare nari nitunze.
Amashirahamwe y'ubwishingizi yagirizwa ko abigira nkana kujuragiza abaje kubitura nkuko bishikirizwa n'umushingwamanza Taxis Habyarimana asanzwe afise abakiriya baburanye amashirahamwe mu butungane.
Ndabaha nk'akarero mu madosiye mfise umuntu yagize isanganya akitaba Imana tukegera assurance kugira ngo imushumbushe duharuye dukurikije uko iribwirizwa rigenga iby'ama assurance ibiharura mugabo yo yikagira iti jewe kuri iyishumbusho sinoye baha yose no baha 40% yishumbusho mushatse mwakira ya 40% canke mugende mwitware muri sentare kenshi ntakundi turaheza tukaja kwitwara
ubwizo manza ziba ziko zigatewa amasentare ayo mashira hamwe yo abariko arunguka ku mafaranga yishumbushije abagize sanganya kubwiyo mushingwa manza
muriyoni umuntu yahuye n'icago kumbure yari guharurirwa agahabwa ntanza karorero sico kimwe no muriyoni wo mu mwaka uza mu myaka 3 izoza dufashe kuri uwo muriyoni izo bari 3 million. Mugabo nibayamuha haheze imyaka 3 bazomuha uwo muriyoni nyene ariko ashira hamwe y'amasurance aradandaza amafaranga tanga imitahe hijya no hino aya mafaranga abari karunguka bigatuma bareka ku muntu yo banza kaja muri sentare mbere bakamujuragiza ugasanga niyo sentare ntibitavye byoroshe kugira ngo igihe kibe kirahace.
Uyu munyagihugu avuga ko bo badebukiwe n'izo manza zidahera.
Umukozi wanje yigeze kugira isanganya y'imodoka aciraho yera hanyuma ko yaje ntahefse n'uburenganzira bwo kuja kumuburanira ndarondera ababyeyi biwe baraza baramuburanira ariko ico nabonye nuko byateba cyane kuko twaragiye n'ivyo kuburana muri sentare y'intango twaratsinze vyamaze hafi ngira ngo umwaka kugira ngo ugo rubanza rw'isentare y'intango rucike tuzi ngo bigire bihere twaciye tubona assurance yunguruje Nk'uwenge yaheze ngira nk'imyaka irenga itatu turinde yuko guranza rwacu rucika none ruracika mu vyari ngaho oye we ni washaka ari gusanga ugiye kusubira kumubwira ngo tuje kuri rwa rubanza rwa wa mwana acabona yuko menga wewe uriko uramuzimurira
Jacques Kanari nawe nyene ari muri uwo mugwe wabona yuko amashira hamwe yugushumbusha ababoheye amaboko mugongo
ubu mbano ragiye no kwivuza naye amagufa yanzwe gumanyagara ntabakinyagara no cyumye ngenda basho bagapfuma bashiramwe ivyuma mugaba nkaronka ingene nshobora kuza ndi yarande nkabaho je nibaza ko kobera abazi ubumugana agize bari niye ko nishwa n'inzara canke ubukene bunyice hanyuma ayo mahera ya assurance bompaye bayatahire bayaje ubutungane mu Burundi nibwabo buhari kandi abategetsi bakaba babikurikiza ivyo butungane bakwiye kubwira abo bantu bashingwa izo manza z'aya masiransi bakaraba ingene botunganiriza abantu batarasinzika
naho biri uko mu gihugu cy'u Burundi hariko haraba indwi yahariwe ukugwanya amasanganya mu ibarabara iyo ndwi yahuriranye n'inama rukokoma y'abakora mu gisata cy'ubwishingizi yabereye mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi ku magenekereza ya 15 na 16 muri uku kwezi urongo yarka ugwego rwa leta rujejwe kugenzura ibikorwa by'amashyira hamwe y'ubwishingizi yasabye gushumbusha n'ingoga abayituye Prosper Bazombanza
igihe habaye impanuka ica nk'iyindi tukifuza rero yuko habe no gutebutsa gushira mu ngiro ibyo babishinze ntibarinde kurindira cyane cyane ko ibintu byanza kuja mu masentare amadosiye avuye mu nzira kare kugira ngo baronke ukwizigwa kunini kuri abo banyagihugu
Tashensi Womana, umunyamabanga nshingwabikorwa mu ihuriro ry'amashyirahamwe 13 by'ishingizi Assure. Mu kiganiro yahaye abo kuri televiziyo nkuru y'igihugu kuri wa kane yamenyesheje ko bagiye kwisubirako. Ibiharuro biva mu rwego rwa leta rujeje jo gucungera ingene amashyirahamwe y'ishingizi akora, byerekana ko mu mwaka wa 2017 amashyirahamwe yaronse umwimbu urenga gato imiliyaridi 40. Hagataho ibitigiri bitangwa n'amashyirahamwe y'ibyo by'ishingizi, byerekana ko amafaranga yasohotse gushumbusha abayituye angana n'imiyaridi 20 mu kiringo cy'imyaka 3 n'ukuvuga kuva 2015 gushika 2017 aho rero mu cyo kiringo cy'imyaka 3 amafaranga yakoze mu gushumbusha abantu ni cya kabiri cyayo bungutse mu kiringo cy'umwaka umwe
Fidelite ishatse urakoze nibutsa abateza amatwi ijwi rya Amerika ko uri umunyamakuru nyine w'ijwi rya Amerika ibujumbura Ijwi rya Amerika ko kazi kimura kazi kabategurira sport ubu ngubu turi kumwe na Evariste nziko banyanka I Burundi Evariste wiriwe neza
Ndakumva neza Thomas Kamere
Hari utuntu twinshi duteganijwe reka tubanzirize kuri championnat yo mu cicero ca mbere mu mupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu yari maze indwi zibiri ibyumweru bibiri ihagaze wakwibutsa abanywanyi b'ijwi rya Amerika impamvu iyi championa yari yarahagaze
iyi championa yari yarahagaze kubera yuko hari imigwi iserukira bihugu umugwi w'abakuze inyama mu rugamba hamwe n'umugwi w'abatarenze imyaka 23 bari bafise inkino mpuzamahanga byatumye rero bamwe mu bakinnyi bo mu migwi yo mu cyiciro cya mbere batashobora kuboneka kuko bari bafite izo nkino shampiyona rero iboneraho guhagarara ejo uno munsi rero iyo shampiyona yatanguye ariko gatandatu kuzabandanya no kwa mungu ibandanye
amakipe yitezwe cyane mu mikino yo muri weekend ni ayahe
amakipe yitezwe cyane muri weekend uretse ko Vitaro na Message Ngozi itarimo le rukino rwabaye uno munsi rwahuje rero umugwi Atletico Olympique y'Ubujumbura watanye mu mitwe n'umugwi wo mu ntara ya Karanga Karanga United uwo mugwi rero Atletico ari umaze iminsi utagisatamo neza uno munsi ukaba watangaje abarorezi abakunzi b'umupira abakunzi b'umupira w'amaguru n'abakunzi b'uwo mugwi kuko rero watekereye ibitsindo bibiri kubusa umugwi wa Karanga United wo mu ntara ya Karanga
Uko moje kumachipe Message Ngozi na Vitalo na machipe yitegura kuja mu marushanwa ya Afrika wadusobanura uko biteye
uko biteye gisigaye nuko umugwi Message Ngozi ari wabaye uwa mbere mu higanwa ry'umwaka uheze Club Champion no kuvuga yuko rero uwo mugwi uzitabira uno mwaka higanwa rya Afrika rihuza imigwi yabaye iya mbere iwayo no kuvuga yuko rero Message Ngozi ku munsi wa gatatu uzakira umugwi wo mu gihugu cya Misiri Ismailia umugwi rero uzamaze gushika mu gisagara cya Bujumbura izatangaje abatari bake bibaza igituma imigwi y'i Burundi yamigenda itebye ariko rero imigwi ijye gukina i Bujumbura mu Burundi ikaza kare urundi rukino rero ni urwa Vitaro aho rero uzofata urugendo ku munsi w'Imana imigwi Vitaro rero ugiye guhiganirwa igikombe cya CAF Coupe de la Confederation ukazutana mu mitwe rero n'umugwi New Star w'iDouala muri Kamerune ku munsi wa kabiri nuko rero Thomas ibintu byifashe kuri iyo mibiri Message Ngozi wari wa mbere hamwe rero na Vitaro watwaye igikombe cy'umukuru w'igihugu.
Noneho muri basket ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu rigeze mu gice cya kabiri kirangiza ku rwego rw'igihugu na ya makipe ageze yashitse muri iki gice
muri iki gice imigwi yashitse mu gice cya kabiri ni imigwi ine y'abigeme ku rwego rw'igihugu n'imigwi ine ku rwego rw'abagabo ahantu kugira yuko rero ku ruhande rw'abigeme ejo ku munsi wa gatandatu umugwi Berkosta uzotana mu mitwe na Young Sisters w'Ingozi hanyuma ku ruhande rw'abagabo Jimukana ukazotana mu mitwe na Target wo mu ntara ya Ngozi nyene ku munsi w'Imana ni ukuvuga yuko Gazelle w'i Bujumbura ujye kwakira Edrenoir w'i Makamba hanyuma Unani ukazotana mu mitwe na Jimukana imigwi yose yo mu gisagara cya Bujumbura.
Evariste Nzikobanyankanda gushimiye ubwo rero komeza aho dukurikirana iyo mikino yose urakoze weekend nziza.
Murakoze namwe.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye i Kigali turi kumwe na Jean-Claude Munyandinda. Jean-Claude wiriwe urakomeye?
Mwiriwe neza Thomas, neza nta kibazo ibintu n'uburyohe.
Nuko muritegura ari Kigali kwakira irushanwa ry'umukino wa tennis de table ping pong rizahuza amakipe yo muri Afrika y'Uburasirazuba. Aya makipe ateye ate?
Uko bimeze kino gice cy'Uburasirazuba kigizwe n'amakipe y'ibihugu 13 aho rero ayo makipe kuri ayo makipe 13 agize icyo gice amakipe umunani yose yamaze kwemeza ko azaseruka i Kigali mu iryo rushanwa rya ping pong rizajya ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 11 hazaba ari kuwa gatanu hanyuma rigazasuzuma itariki ya kabiri z'ukwa 12 ni ukuvuga ngo ni muri weekend itaha. Ubu rero abayobozi b'ishyirahamwe ry'umukino wa tennis de table cyangwa ping pong mu Rwanda baganiriye batubwiye ko ibintu byose biri ku murongo ko ibisabwa byose kugira ngo irushanwa rizagende neza bihari ni ukuvuga ngo itariki niyo ibatsindiye bakavuga ko kandi abakinnyi b'abanyarwanda biteguye kwitwara neza.
Abakinnyi b'abanyarwanda se ukomeye muri bo cyangwa se nk'ababiri bakomeye ni bande?
Ahangaha hari abo twagiye tuganira hari nk'umwana w'umukobwa witwa Masengesho twaganiriye twabibutsa ko iri rushanwa ntabwo ari iry'abaseniyoro iry'abana batagize imyaka 18 ariko nyine yavuze ati uko bimeze kose umudari nitutabona wenda wazahabu dushaka kubona wa bronze ariko uko bimeze kose abakinnyi b'abanyarwanda byanze bikunze we akavuga ko bazinjira bazicara kuri podium cyangwa se bazagara kuri podium gusa nababwira ko ikipe y'u Rwanda izabiserukiwe n'abakinnyi 12 harimo batatu b'abakobwa n'abandi batandatu b'abahungu.
Nuko mu kanya tuganira na Evariste twakomoje ku mupira w'amaguru ku marushanwa ya Afrika ku ruhande rw'u Rwanda ni APR FC na Mukura Victory Sport bitegura aya marushanwa. Wagira icyo tubwiraho?
Niko bimeze ikipe ya APRFC izakira ikipe ya Club Africain de Tunisia umukino uzaba kwa gatatu cy'umweru gitaha ubwo ni mu marushanwa yo kwatana igikombe cya Afrika ku makipe ya mbere iwayo ibyo bikunze kwita Ligue des Champions umukino uzabera ku stade ya Kigali Nyamirambo naho Mukura Victory Sport izahagararira u Rwanda mu makipe mu irushanwa bita Confederation Cup cy'amashyirahamwe y'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika iyo igomba gukora urugendo kuko umukino ubanza uzayihuza yitwa Free State Stadium muri Afrika y'Epfo uzaba kwa kabiri icyumweru gitaha ngo kuwa mbere ikipe y'u Rwanda izararageze muri Afurika y'Epfo.
Niko se Jean Claude, mu Rwanda hari ikibazo cya mikoro nimba nkurikira neza ubusanzwe amakipe yaserukiraga igihugu ndibwira ko leta yafashaga ariko ubu ngubu ngo bishobora kuba byarahindutse hari icyo biziho?
Nibyo koko ibyo muvuga byo amakipe cyangwa se amaclub yashaga yaserukiye igihugu muri amarushanwa ya Afurika yahabwaga ifashanyo cyangwa se ubufasha cyane cyane ku birebana n'amatike y'indege ariko ngira ngo icyo kibazo cyatangiye umwaka ushize ubwo amakipe ya PFC ndetse na Rayon Sport yaserukaga muri Afurika. Icyo gihe ministeri ishinzwe siporo yababwiye ko nta micro hari ngira ngo uyu mwaka federation y'umupira w'amaguru Rwanda yagerageje kongera gusaba yibutsa we kuti amikoro ni make yamufasha amakipe yacu, ariko igisubizo cyatanzwe na ministeri n'icyuko nta micro hari, bityo amakipe akaba agomba kwibutsa atoma.
Jean Claude Munyandinda, urakoze nawe rero nyine muri weekend, turagutegereje. Weekend nziza.
Namwe murakoze cyane, namugirire byiza Toma.
Namwe nshuti zacu mwese mukunda ijwi rya Amerika, mugire weekend nziza, ndabashimiye cyane, murakarama.